radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'u Faransa yitabye Imana kuri icyo cyumweru tariki ya 20 Ukwakira. Yari afite imyaka 70 kuriye radio na televiziyo by'u Rwanda imyaka igera kuri 15 turamuvuga ibigwi. Mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore.
Mama nawe barayaga agitse ngo nakibazo cye cyantangura kwa mama chapukati nuke ndandazi ngo ntangora nzogirirayo.
Ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru icukumbuye yijwi ry'America muri Tanzania. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Aisha Machano mu ishyaka Chadema yarahohotewe n'abantu batazwi bamutwaye bakamuta mu ishyamba bakamukomeretsa. Ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wero kumakuru avuga jano hino kuisi ndi kumwe na Diane nini na hazwe.
Tanzania abantu bataramenye kana bakuwa guye bongera bakomeretsa cyane uitwa Aisha Machano ajeje gutanga makuru mu gisata cy'abakenyezi mu gambwe Chadema uzimbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baje kumuta mu ishamba. Umugambwe Chadema uvuga ko yatabarijwe n'abanyonga mamoto bamusanze mu ishamba amerewe nabi bace bamunyarukana kwa muganga. Umugambwe yakuvuga ko yanyunjije mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impunzu perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma zigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasabye abanyagihugu gutekana igira iti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ibyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusabye ko abantu batekana ababigezemo uruhara bose bazuhanwa by'akarorero. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya aho Rigathi Gachagua aheruka kwamburwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ku mutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yari yagiranye n'abamenyeshamakuru akiva mu bitaro yari amazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, Rigathi ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano. Bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigathi Gachagua mwicho kiganiro yavuze ko ico zoba cyose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungere umutekano wanje gihuti huti nyagiri kishikira canke gashike umuryango wanje bizoja kugatwikiwe. Rigathi Gachagua mwicho kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomburwa rya Rigathi Gachagua yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Kenya mu ndwi iheze niho zatoye zemeza ko Gachagua yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu arivyo bimwagira. Ejo ya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu by'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare cya Israel kigwanira mu kirere cyagabye ibitero ahari icicaro gikuru cy'igisata kijeje iperereza mu murwa w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah. Haja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyo bigwanisho muri Hezbollah. Israel ntiyatomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero Hezbollah na ciravuga kuri no makuru abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera kuzindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru wo mu rwitwa Bint Jebila hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani arabagwanyi ba Hezbollah
urakoze Diane ni na hazwi ya makuru mushobora kuyumva mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioatv.com na ku mbuga za YouTube, Facebook, Instagram na X address yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira yarafite imyaka 70 yari mu Rwanda aho yageze kuwa gatanu w'icyumweru gishize agiye kuhakorera ibirori by'isabukuru imyaka 70 Martin Mateso yaratuye mu gihugu cy'Ubufaransa aho yageze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 1994 yakomereje umurimo we w'itangazamakuru kuri televiziyo TV5 Monde azwi cyane mu Rwanda nk'umunyamakuru kuri radio na televiziyo by'u Rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu banyamakuru bakoranye Ali Yusuf Mugenzi Ali i Londres mu Bwongereza Ali Yusuf Mugenzi wiriweho Martin Mateso yaraye yitabye Imana wabyumvise mwarakoranye Martin Mateso umwibukiraho iki
mbere yo kuvuga icyo mwibukiraho Venuste nifatanyije n'umuryango we n'abandi bose bamukundaga ijwi rye yikora kuri Radio Rwanda muri aka kabaro kuko yatuvuyemo nsubiye ku kibazo cyawe rero Martin Mateso gihe twakoranye kuri Radio Rwanda namusanze ahakora yewe ninjira muri serivisi y'igiswahili we akora mu gifaransa yari redakteur en chef w'igifaransa gihe ndi umunyamakuru utanzwe hanyuma aza kuhava bashinga television y'u Rwanda ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Faransa aza kugaruka atangiza mu batangije televiziyo y'u Rwanda nanone ayoboye section y'igifaransa
none umunyamakuru Martin Mateso ngakoranye ukwa mubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru yari umunyamakuru gokoki
basigaye bakoresha ijambo ngo imfura je navuga ko namubonaga ari imfura n'umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho abona ko ari ukuri Martin ntabwo yatinyaga kukivuga hanyuma kuba ari umuyobozi yarafite abantu ayoboye muri serivisi ntabwo nigeze numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yari ayoboye navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri sekisiyo y'igifaransa mu mibanire n'abandi nkanjye wakoraga mu giswahili n'abandi muri serivisi y'ikinyarwanda nabonaga dusabana na Martini ari umuntu useka ari umuntu uganira sinigeze mubona yarakaye nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda kandi ikintu muziho nuko yakundaga n'abana be yakundaga n'umudamu we umufaransa kazi wakoraga kuri ambasade y'abafaransa
igihe mwakoraga muri iyo myaka za 80 za 90 nibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka makuru uko abonaga Martin Mateso yashakaga makuru wamubona gute mu rwego rwo gutunganya makuru no kuyageza kuba yumva
uko nkubwira Martin gye na Tanzania redactor chef ntabwo yasohokaga ajya gutara abakuru kuko radio Rwanda yakoraga yari fite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha makuru bakayazana noneho bakategura bakayaduha abakora mu Gifaransa abakora mu Kiswahili mu Kinyarwanda bakayaduha ubwo rero icyo munziho nuko yari umuntu wizewe na leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategeti b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana ubwo rero icyo kizere leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe bishoboka ko ariyo mpamvu ageze no mu Bufaransa yakomeje ako kazi nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo winjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'Abafaransa akomeza akazi ke bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'Abafaransa baramushimye
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi ndagushimiye cyane ku bwa kakanywaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Pastor
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS irasaba ibihugu gukuraho akato byari byarashyiriyeho u Rwanda kubera icyorezo cya Marburg inkuru irambuye Eric Bagirubusha
mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana ministri w'ubuzima mu Rwanda asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda
turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi ugaragaye mushya ndetse n'abitaba imana ntawe twabonye muri iminsi 6 ishize biratanga ikizere nubwo icyorezo kitararangira ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho bityo tugere ku nsinzi mu buryo budatinze
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
Ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho
those countries to reverse those restrictions
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza
OMS izakomeza gufasha leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa. Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg, anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane. Ahubwo tubafashe, tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho, bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti yewe nta n'urukingo mu guhangana nayo, uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva iyi virusi yamenyekana, imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu 3 gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Turi kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ekabagira usajwe rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore, ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, magezweho na Thierry Vendayishimiye.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu, ndo bamwe barucya baguma bavuga nyine ngo ndiyimara
nibiro nyaroera gushika yo nyamurutana.
Ayo marira na gahinda naya bigeme b'abarundi kazi bahiruka kwirukanwa muri Tanzania, bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri co gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya, kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbona impaye Audrey, umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri commune Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba, aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye.
Kiharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimuka itabora kurongorwa. Bacha bamubwira ati rero mubyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora. Ati ni twebwe tumukeneye nei mama akira amahera 5000 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe c'isaha 10 z'ijoro, bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo gihe cyo ntangura kwa mama capuka ati ntugenda ndazi ngo ntangora ntuzogirira ayo champugati je kweli ntakuntu ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi nuwa mugabo ari kya mbere ndamubonye je kweli by'amahera babivugana buke buke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaye amahera je nta namake yo ampaye genda byase ba mama ni bene bagumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashe Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu zubagurigwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengegwa no kubona udomunutoki kuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
ka umutekano uva mu gihugu
rega naho mushikirizo ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo arambeshira bikabigeza
birambabaza cyane
twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane
ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stam gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme babarundikazi arabye urugero biriko
tabona yuko haza nk'abana benshi barenze tusanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 gyari haje abana bashika 40 gaburende ntibasibakuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe cyo twosaba abo bavyeyi uko buza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi yazitegeje nk'umubyeyi nabyaye byamba baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bwo cyasanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibugimo kazibona cyo no saba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafisa mi koro yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyo bafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagumeza kugore ko mico bibuki Tanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongo yabandi ku mutumba bikobeheze ne gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
N'ukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaya amahera. Kuranze umwana barakubwira yuko bamuhaye 140 sikuri barababaye mugabo natwebwe abavyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifise kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania bishiye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira. Bafatanyije n'igisata cyawo ni kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahugo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge Makamba Harutana Ruyigi Cankuzo na Muyinga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye tugeze ku rubuga rw'imikino mu Burundi nyuma yo gutsinda imikino ine kuri ine mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya Basketball Africa League ikipe y'Urunani igeze ku kiciro cya kabiri Deziratunga Imana.
Kuri no w'Imana ni Urunani rwakina urukino rwa nyuma aho rwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112 kuri 56. Rwabaye urukino rwa kane Urunani rutsinze munkino zine rwategerezwa gukina. Inyuma yo kubona ayo manota 8-8, umugwi w'urunani waciro mu burenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16. Izo nkino atagihindutse nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika, FIBA Afrique, bitekanijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11. Igisagara cya Abidjan muri Cote d'Ivoire nicyo cyonyine kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira. Elvis Hakizimana icegera cyo mumenyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo ntsinzi 4-4 arerekana icyabafashije gushika kuri izo ntsinzi.
Twarubatse ekipe gushasha harabo twari dufise, twatanguranye saison régulier i Bujumbura n'ama playoff yongeye ko amaherema abiraje kuhanforsa ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta amwe amwe aba hanforse rero ayo maherema yaje twasanze ahuye n'ibyo dushaka ni ukuvuga yaba muri création ya jeu yaba mu kwekarta cyangwa muri défense kuronka mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashira abarobo mu intimidateur ivi niyo profil twari dukeneye kandi urabona yuko byagenze uko nyine hama bahuye nabo tuba dufise bica bituma ikipe imera neza.
Uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi ishigaje imikino ibiri mu itsinda ryayo mu majonjora yo gushakisha itike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu. Jean Claude Munyandinda.
Abo na bari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Impala aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku Ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye. Ikipe iherere mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjoro ya nyuma yo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Usibye Amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri ritsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria, Intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya. Mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura wahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera. Iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin inyagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa. Umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo Dis mu Rwanda Kazungu Clever arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'Amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo.
Urakoze Claude Munyandinda. Ikipe y'igihugu Amavubi gutsinda Benin byari bikenewe ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane. Iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota 6 byibura byari kurushaho koroha, ariko Amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota 8 yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin. Noneho mwaci yo muri Nigeria u Rwanda ruzaba rusabwa kunganya ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin. Ari Benin isabwa gutsinda kugira amanota 9 kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota 9 icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane. Imibare yacu rero iracyagoye cyane.
Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu ntari mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: urupfu rwica umusaza ruba rwishe umuhanuzi. Mu gusezera kuri Martin Mateso, umunyamakuru w'umunyarwanda wabaye indashyikirwa kubera ko yari n'umuhanzi waririmbye urukundo akabwimakaza, mbasezeyeho kuri iyi ndirimbo ye Bibiana iririmbwa na Emmanuel. Habe inshuti, umunsi mwiza. Bari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Bibiana, judiana.